Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Mu Burundi ikibanza cyo kudandarizamwo mu isoko ya Bujumbura Market iri Bujumbura vubakira duzwa hafi ku ncuro zibiri zayo cahora gikoteshwa kigiye kuja ku mahera arenga ibihumbi amajana indwi vy'amarundi.
Ayo majana 3.40 naho andi ha muri iyi hangari garagara yera. Yona ayo majana indwi namo nani ndonga ndayakwiramo.
Uyu numwe mu badandaza bakora mu isoko Bujumbura Market izwi ku izina ryo kwa Sioni iri ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura mu Burundi. Mu gisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Kongo abantu munani baguye mu myerekano yo gusaba abasirikare mva makungu bose bari ku butaka bwa Kongo gusubira iwabo. Imbibe za Gabon zirugaye inzego zitandukanye zasenywe wari president Ali Bongo Ondimba yatembagaje ku butegetsi aratabaza asaba ubufasha. Ku yindi migabane Amerika n'Ubushinwa biri mu cizere cyo kunagura imigenderanire mu by'ubudandaji. Donido yano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye ni mukanya isase musangwe ikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika kuri ano makuru yo kuri no mugoroba. Nongere ndabahemwiriwe n'ikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika makuru kuri no mugoroba duhera ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugwa igihuhusi Idalia cashitse mu bice vyegereye ikigobe ca Leta ya Florida. Iyo Leta iri mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cahashitse gifise inguvu ziri ku rugero rwa gatatu. Fide Niyongabo atubandanirize ino nkuru.
Igihuhusi Idalia inyuma yuko congereje inguvu zaco iye cariko gica mu kigobe cha Mexico cyashitse muri Leta ya Florida n'imiyaga y'umuvuduko birometero 201 ku isaha. Ikigo c'igihugu gikurikirana ikirere muri Amerika cagabishije ko imyuzure n'imiyaga ikomeye bishobora konona ibitari bike mu bice byose byegereye ikigobe cha Leta ya Florida. Imikuba ivuye mu mazi ari muri ico kigobe ishobora gushika ku rugero rw'imetero 4 mu burebure. Buramatari wa Leta ya Florida Ron DeSantis mu gitondo cha kare kuri uyu wa gatatu yatangaje ko iyo mikuba ishobora kugeramira abari mu nzira yayo. Yavuze ko ibice bishobora kugeramirwa kurusha ibindi birimo igisagara cha Tallahassee n'ibindi bice byo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Florida. Ikigo c'igihugu gikurikirana ikirere muri Amerika catangaje ko vyitezwe ko igihuhusi Idalia kibandanya kija mu buraruko bushira ubuseruko bwa Leta ya Florida inyuma yuko gishitse ku butaka bwayo. Ingaruka z'igihuhusi Idalia zizokwibonekeza mu bice nka byose byo mu buraruko no hagati muri Leta ya Florida. Izo ngaruka zizorangwa n'imiyaga ikomeye cyane n'imvura y'isegenya n'imikuba ikomeye cyane y'amazi mu bice byegereye ibahari.
Fidel Niyongabo urakoze. Ku mugabane wa Afrika muri Darfur hakomeje kuvugwa ibirego bishingiye ku vyaha ndengerabutungane. Mu ikambi imwe y'impunzi iri ku mupaka Chad ihana na Sudani ijwi rya Amerika ryarahagiye rivugana n'abapfakazi bumvikanisha ko abarwanyi bahohoteye abagabo mu ntumbero yo guhonya bumwe mu bwoko bwabo. Hejo ni mukankusi.
Abantu 100,000 muri ibi byumweru bishize bahunze baturuka mu ntara ya Darfur muri Sudani bajya muri iyo nkambi y'impunzi ku mupaka wa Chad mu mujyi wa Adre. Abagore n'abana bahara ni benshi cyane, ariko ikintu gitangaje kigaragarira amaso nuko nta bagabo bahari. Imiryango irengera impunzi n'uburenganzira bwa muntu ivuga ko abagabo bibasiwe n'abarwanyi b'Abarabu bishingikirije ku moko i Darfur bavugwaho kuba bakorera abasivile amarorerwa. Umwe mu bagore baburiye abagabo babo mu mirwano mu mezi atatu ashize yabwiye Ijwi rya Amerika ko yahunze n'amaguru agera muri Chad ari kumwe n'abana be nyuma y'uko urugo rwe n'ibintu bye byose yaratunze bishwanyagujwe n'abarwanyi. Mohamed Usman w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yumvikanishije neza ko habonetse ibimenyetso by'uko abagabo bibasiwe bikomeye kandi ko kimwe muri ibyo ari uko bamwe muri bo arabarwanyi. Avuga ko yemwe no mu rugendo bakora bahunga abagabo bagiye bibasirwa ku mihanda. Abagore bari mu mujyi wa Adre bareba na gahinda kuva abari batunze imiryango baragiye. kuri bamwe kandi bisa nkaho ibintu bizarushaho kubakomerana nkuko umunyamakuru baganiriye abivuga. Urugero n'ufite inda y'amezi atandatu yasigiwe n'umugabo we uheruka kwitaba Imana.
Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru y'irya nino ku isi. Nari nabiciye ku masonga nkitanguraho umushikiranganje ajeje ubudandaji aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Raymond, uno munsi kwa gatatu yasozereye urugendo rw'iminsi ine yaramazemwo mu Bushinwa. Yatahanye icizere cy'uko imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa mu by'ubudandaji igiye kunaguka. Fidel Niyongabo n'ivyagarutse kutubwira.
Urugendo Gina Raimondo yarimwo mu Bushinwa rwari mu migambi ya leta ya President wa Amerika Joe Biden yo kunagura imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa, ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu butunzi. Mu byo yashikirije kuri uyu wa gatatu, Raimondo yatangaje ko afise icyizere ku kamaro ko kugira ibiganiro byinshi n'abategetsi b'Ubushinwa maso mu yandi. Yamara yavuze ko atiteze ko ibibazo byose Amerika ifitaniye n'Ubushinwa bizotoregwa inyishu buno nyene. Mu misi ya mbere y'urugendo rw'iwe umushikiranganje ajeje ubudandaji wa Amerika, Gina Raimondo yaratangaje ko amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji yo muri Amerika yamubwiye ko Ubushinwa butagendera ku mategeko, ari navyo bituma Abanyamerika bashaka gukorera imirimo yabo y'ubudandaji muri ico gihugu badebukigwa. Raimondo yavuze ko Amerika n'Ubushinwa vyateguye gutunganya inama z'abahinga b'izo mpande zombi kugira bavugane ku matati yerekeye gukingira amabanga y'ubudandaji hamwe no gusangira amakuru yerekeye amategeko agenga gushoreranira ibidandazwa hagati y'izo mpande zibiri. Mu gihe ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa bufise agaciro karenga imiliyaridi amajanindwi y'amadolari ku mwaka, icuka kibi ciyongeye mu myaka ya vuba hagati y'ivyo bihugu vyompi caratumye bitorohera amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ya Amerika gukorera mu Bushinwa.
Eka shimire bagenzanje Fidel Niyongabo na Eugenie Mukankusi kuri ayo makuru agezweho irya nino bahejeje kudushikiriza. Ayo n'ayandi arimwo ayitembagazwa ry'ubutegetsi muri Gabon mushaka kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera neza na neza mu gisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Kongo, aho abantu baba bagera kuri munani baguye mu myerekano yabaye kuri no wa gatatu. Ni myerekano yari igamije gusaba ko abasirikare mvamakungu bose bari ku butaka bwa Kongo basubira iwabo. Jimishukrane bakomera muri Goma humvikanye n'amasasa atari make.
Mu gitondo kare umujyi wa Goma mafia wose wumvikanye mu rufaya rw'amasasu y'imbunda ntoya. Hari ahagana saa kumi za mu gitondo bw'abashinzwe umutekano bageragezaga gutatanya barimo bategura imyigaragambyo. Imyigaragambyo yateguwe n'ubuyobozi bw'itorero rya Wazalendo rizwi nka Uwezo wa Neno. Hafi abakirisitu baryo bose bari biteguye gukwira imihanda bagamije kujya ku cyicaro cy'ingabo za ONU n'izituruka mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba YASE nk'uko bari babyanditse mu rwandiko bahaye abayobozi ku munsi wa mbere. Itorero rya Wazalendo cyangwa se Uwezo wa Neno ntabwo rifitanye isano n'imitwe ya Wazalendo yishyize hamwe mu gufasha FARDC kurwanya M23, ahubwo ni itsinda ry'abasivili bishyize hamwe biyita abakunzi b'igihugu aribo Wazalendo mu rurimi rw'Igiswahili. Ubwo abashinga itorero baryita Wazalendo, rifite icyicaro gikuru hano mu mujyi wa Goma. Mu masaha ya saa kumi n'ebyiri abashinzwe umutekano barimo polisi n'ingabo za leta FARDC bari bakwijwe mu duce twose dusanzwe dutangiramo imyigaragambyo nka Mutinga muri karitsiye ya Katoyi iri muri komini ya Karisimbi hano mu mujyi wa Goma, ku muhanda mugari uva Gomuja Sake n'undi uva Gomuja Rucuru na Nyiragongo. Ingamba z'umutekano zari zakajijwe dore ko abayobozi bari batangaje ko nta myigaragambyo y'abagize itorero rya Wazalendo yemewe. Saa kumi n'ebyiri n'igice abashinzwe umutekano berekeje kuri radio Uwezo wa Neno iyoborwa n'urusengero rwa Wazalendo ifite ibiro muri karitsiye ya Keshero ahazwi nka Sebeka. Impamvu ni uko mu masaha y'ijoro iyi radio yanyuzagaho ubutumwa buhamagarira abaturiye Goma bose kwitabira imyigaragambyo. Bakimara kwinjira mu gipangu iyi radio ikoreramo bakubise urundi rufaya rw'amasasu yica umuntu umwe abandi barakomereka, gusa uwapfuye ntibyadushobokeye kumenya izina rye. Aha kandi ibikoresho by'ingenzi by'i radio byasahuwe nk'uko byemezwa n'abagize idini rya Wazalendo twahasanze nyuma gato ibyo bibaye dore ko bari bazindukiye mu masengesho mu gitondo. Bavuga ko ahangaha hicwa abantu benshi
bari kwa basoda ba militaire
bari abasirikare mu by'ukuri bambaye n'amateni ya gisirikare. Bageze ahangaha bashyira imodoka ku muhanda binjira mu rupangu basahura radio bicamwe abantu ndetse n'abandi barakomereka. Njyewe ndi umuzalendo kandi nkunda igihugu cyanjye ariko ibyabereye ahangaha ni agahomamunwa rwose. Hapfuye umukobwa umwe w'umunyamakuru ndetse hariya imbere hari n'abandi benshi bahapfiriye. Umunyamakuru we nta kibazo yari afite kuko yari ari mu kazi kikuguha abaturage amakuru meza. Abantu barindwi nibo bapfiriye ahangaha ndetse harimo n'umukobwa umwe w'umunyamakuru. Abo bose bishwe n'ingabo za guverinoma. Aba bavuga ko badakeneye kubona ingabo za MONUSCO na EAC zidegembya mu mujyi wa Goma.
Sisi wa Kongomani
twebwe abakongomani kandi dukunda igihugu cyacu. Ubu ngubu turashaka ko MONUSCO igenda. Izo ngabo zose ntituzikeneye kandi dushaka ubwigenge bwuzuye bw'igihugu cyacu. Agana saa moya amaduka yose yari yafunze imiryango kuko urufaya rw'amasasu rwumvikanaga mu duce tumwe na tumwe tugize umujyi wa Goma. Kuri ayo masaha Bwana Bisimwa Bertin umuyobozi w'idini rya Wazalendo ari nawe wari wahamagaje imyigaragambyo yahise afatwa n'inzego z'umutekano. Uretse kuba ari umuyobozi w'iri dini uyu nta ruhande rwa politiki abogamiyeho. Uyu yahise yerekezwa kuri gereza nkuru ya gisirikare hano i Goma. Abashinzwe umutekano bahise berekezwa ku rusengero rwa Wazalendo bahita barutwika ndetse bafatiramo izindi nsoresore ziteguraga guhangana na polisi y'igihugu. Amakuru y'ijwi rya Amerika ritagazeho yemeza ko abaguye muri imyigaragambyo babarirwa kuri 43 abandi barenga ijana bagakomereka. Ariko itangazo rya guverineri ryemeza ko bayiguyemo ari barindwi abandi 157 bafata ubwo bagerageza gutera ibyicaro bya MONUSCO. Iri tangazo ryemeza ko bakomerekeye muri imyigaragambyo ari 36. Guillaume Njike Kayiko umuvugizi wa guverineri w'intara Kivu ya Ruguru avuga ko ababikoze bari bagwiriye mw'abatagize iryo dini. Dufite umwanzi umwe urimo guhungabanya umutekano w'igihugu ariko iyo bibaye bityo ingabo zifata imyanzuro ikomeye. Twabashije gufata benshi muri bo bageragezaga kwigaragambya cyane. Muri imyigaragambyo bamaze kwigwamo tumaze kumenya ni barindwi. Muri imyigaragambyo abanyamakuru bahutajwe n'inzego z'umutekano abandi barafungwa ariko baza kurekurwa nyuma y'umwanya muto bakomeza akazi kabo. Muri bo harimo Hostel Malivika ukorera serivisi y'igiswahili y'ijwi rya Amerika waje kurekurwa mu masaha y'igicamunsi. Ibi byateye bamwe mu bakurikiranye neza uko iyi myigaragambyo yagenze banenga uburyo polisi na FARDC zihutaza abagerageza kwigaragambya. Felicien Tumusifu n'umwe muri bo. Ntabwo ari abigaragambya barimo kuzana akavuyo hano mu mujyi, ahubwo ni abashinzwe umutekano barimo guterera ibisasu mu baturage. Naho Hodari Muhawe uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira amajyambere mu ntara ya Kivu ya Ruguru yabwijwe irya Amerika ko imyigaragambya itakagombye kubaho.
Urubyiruko nirukanguke rube maso ngiruje ruraba intumwa z'abandi bantu gukoreshwa uko bishaki.
Kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bw'itorero Wazalendo buratangaza haba kwitwikwa ryaho basengera, ifatwa ry'umuyobozi waryo cyangwa kubapfuye muri imyigaragambyo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.
Jimmy Shukrani Bakomera urakenuye tuvi Goma tuja i Bujumbura mu Burundi. Guhera mu kwezi kuza kwa cenda ibiciro vy'ibibanza vyo kudandarizamwo mu isoko ya Bujumbura City Market izwi cane ku izina ryo kwa Sioni bizokwiyongera ko hafi ibice bibiri. Ikibanza kimwe cahora gikotesha amafaranga agera ku 300,000 kigiye gukotesha yarenga 700,000 y'amarundi. Imyidogo ni myinshi ku badandaza nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umenyesha makuru Tiarive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ayo majana 300 naho andi ha muri yihangari garagara yera none ayo majana 78 ndonga ndayakura.
Abo ni bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ryo kwa Sioni riherereye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura muri zone Ngagara komine Ntahangwa. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika basigura ku buzima bw'imiryango yabo bugiye kumeregwa nabi.
Kuri generation y'ibyo ikoresha mu zuba bahaye hamwe ngo mubona mu se gudushyira imbere nabwiye gushyira imbere ukashyira n'umukuru w'igihugu muhabwiye ati hari ngo mo ene gihugu
utunganiza leta ariko nawe wonye ko nawe itungaje muhira biga ikintu special kibonetse mu gihugu cy'u Burundi cyo tubatse mu franc ayo ni gigi kwa ntacho tubona
basigura ko aho bahora bariha ayashika ku 350,000 ku kwezi ubageze ku 700,000 arenga bakavuga ko nayo kwishura ibibanza bashobora kuyabura kuko nibyo badandaza batabironka mu inyungu ikwiye basiguye ko amafaranga bahora bariha ku bibanza yiyongereye ko intro zibiri batabona aho bazoyakura
kandi icyo kibazo kwa amafaranga cyuko turaye ntitubona ibyo ushaka kwakura
niyo cyabwizana kandi kwagendera mu mande cyanze ko turi hata ayo majana 300 naho andi ha muri iyi hangari garagara yera none ayo majani nzina mu nani ndo ngaya kwira
abo badandaza banavuga ko ibibanza bakoreramo bagize uruhara mu kubyubaka babanje kugurisha utwabo ari naco gituma batabona ico bokora kuko bahagaritse no gukora atahobo babahungiye
akarokera twa kibibanza ibinyene tuyimwe haraduze gura baragurisha inka kira bahubaye muga no musavuga ati kibanza ni guyiyo uva ko kangira kabaje
cyo basaba ubuyobozi bw'isoko na leta ni kintu kimwe
cyo n'umuntu w'umushinga nani n'umuntu w'umugabo arazikuye karanakuze biko rabikubiye urabuka akagenguza kuko niwe ufata ikintu kiduze cyo ko kabiri hanyuma umuntu urwaronka amafaranga kuri kuko ni nkimwe nakubwiye nimba ari gikombe ndahidije ko cyo kabiri we nacyo wogo giza rero yoraba giciro kugira natwe dukore twiteze imbere nawe tushobora kubona abashobora kubisha
baronka naho uburongozi bw'iryo soko yo kwa Siyoni buvuga ko kuduza amafaranga koteshwa ibibanza byo mu isoko bifite icabitumye birimo kuduga kw'ibiciro ku bintu nka byose muri rusange kandi ndetse ko banabisiguriye abo biraba Karine Kamikazi umuyobozi ajeje ubutunzi mu buyobozi bw'iyo soko yabisiguriye abamenyesha makuru mu kiganiro bagiranye mu ntango z'indwi turimwo
twaricaranye n'abaserukira abandi mu masekitera atandukanye muri isoko twafashe umwanya ukwiye wo kwiga ibyo biciro ngene twa turabiduza kiga no kuneza y'abadandaza nibo bakiriya bacu nibo batumye isoko ibaho rero ntacyo tumasubirukana mu isoko
yamara abo badandaza bobo basigura ko ibyo babwiwe habayeho kubashikiriza ingingo zafashwe kuko atabyiyumviro batanze kuri ibyo biciro bishasha
twize inama ngaha niyo batumye konshura guduza kuboko ngo bwishikirije no gutega amatwi kumva iki kibazo ni kinini kuko inama yikogwa nuko bumviza bene gihugu bavuga ati bimeze ku bakakuya gashubikane mugo uzubona amateta sose bibanza bya dedije
Karine Kamikazi asigura kandi ku biciro bishasha byo gukotesha byizwe neza hafatiwe ku kibanza uko cubatse uko kingana naho giherereye ndetse n'ibikidandarizwamwo kuduza ibiciro muri iryo soko ku bibanza bidandarizwamwo bije nyuma yuko yandi masoko ya leta nka yose yo mu gisagara ca Bujumbura yadugirijwe ibiciro mu mera z'ukwezi kw'indwi ibyo byatumye bamwe mu badandaza bahagarika ibikorwa bitewe n'akababaro bari bafise aho bashikiriza ko babona bigoye kuronka amafaranga yo kwishura ico gihe ubushikiranganje mu byo bujeje harimwo intwaro yo hagati mu gihugu bwaciye busohora itangazo rivuga ko bagiye gusubira kwiga kuri iyo ngingo umushikiranganje Martin Teretse atwara ubwo bushikiranganje yatangaje ko ibyo biharuro bigiye gusubirwamwo
ubushikiranganje bw'intwaro hagati ya Teresa n'umutekano bwafashe umwanya wo gukurikirana hafi ivyo bibazo cyane cyane mu midogo tuko tragira umwihwezo twasanze biharuro bisubiramo neza kugira abavuga ko badukirijwe cyane babiharure neza barabe igishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza atamwidogo
iryo soko ryo kwa Siyoni riri mu masoko ari mu minwe y'abikorera utwabo riharugwamwo ibibanza birenga 1,500 nkuko bitangazwa n'uburongozi bwaryo Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Tiariva ndayishimiye urakoze mukanya turaja kuri dossier yitembagazwa y'ubutegetsi bwa Ali Bongo muri Gabon ariko imbere yaho ibivugwa mu gisata cyo kumenyesha makuru mu Burundi twifatiye mu by'ubutungane umwaka urarumanye uno munsi umenyesha makuru mu Burundi kazi Florian Irangabiye atawe muri mvuto amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'amenyesha makuru arimo nka CPJ n'ayandi ahamagarira leta y'u Burundi kumurekura Irangabiye yakatiwe gupfungwa imyaka cumi muravyibuka yagirizwa gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu mu gihe yari ahungutse avuye mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yacishije amaso ku matangazo yasohowe n'impande zitandukanye uno munsi
Inyuma y'umwaka wuzuye neza ku itariki 30 kwezi k'umunani, umupfasoni Florian Irangabije afashwe agafungirwa mu Burundi. Abaharanira agateka k'abamenyesha makuru babona ko ifungwa giwe rigereranywa n'ihonyangwa rikabije ry'agateka kiwe. Ako kamo na ka Committee to Protect Journalists rifise icicaro muri Amerika rigakorera ku isi yose riri kumwe n'ayandi mu vyaharanira harimo ukwicira no kwizana nka Human Rights Watch n'ayo nyene ry'Abanyamerika Amnesty International ry'Abongereza na Burundi Human Rights Initiative ryashinzwe n'abahinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Florian Irangabije yafatiwe mu Burundi mu mpera z'ukwezi k'umunani umwaka uheze avuye mu Rwanda aho yaramaze imyaka itari mike aba yagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'abagwanya inzego z'igihugu. Ubutungane bw'u Burundi bwafatiye ku kiganiro yaremesheje abicicije ku radio igicaniro imwe mu zikorera mu buhungiro zashinzwe n'abamenyesha makuru b'abarundi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015. Kubw'abashakashatsi baserukira ayo mashirahamwe yigenga, igihano co gufungwa imyaka 10 yaciriwe niho nyangwa ry'uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza akari ku mutima. Mudoki Mumo aserukira CPJ mu bihugu vya Afrika yo munsi ya Sahara kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Have called on the government of Burundi to unconditionally release Florian Irangabije.
Ati twasabye dushimitse leta y'u Burundi gufungura umumenyesha makuru Florian Irangabije atagisabwe. Amaze umwaka wose azira akarenganyo gusa. Ntidukekeranya ko ifatwa giwe igihano yaciriwe n'umunyororo arimwo ari guhohotera agateka kiwe ko gushikiriza ibyumviro no kuvuga ibitagenda neza mu gihugu. Twasemereye kandi kubera amagara mukitse atari ko aravugwa mu gihe ubutegetsi bwabwirizwa gukingira ubuzima bwiwe. Akwiye kurekugwa kandi igihano kiremereye yaciriwe kigafutwa. N'abamenyesha makuru b'Abarundi basabira mugenzi wabo kurekugwa. Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu n'umwe mu bama batabarije Ingabire. Afatiye ku byo uwo mukenyezi yagirizwa, Kaburahe yemeza ko ahubwo yavuze rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye.
Ukuvuga ibyerekeye ubunyonyezi, ubutungane bukora nabi, agateka ka muntu katubahirizwa, ari na bimwe umukuru w'igihugu yiriko aravuga nawe nyene.
Umumenyesha makuru Ingabire aheruka gufata ingingo yo kugarariza gufungura mu kiringo c'imisi 4 mwibohero rikuru rya Muyinga. Umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye Ijwi rya Amerika kwa uburyo bwo gushikiriza umubabaro wiwe no kwerekana ko afungiwe ubusa. Armel Niyongere atwarishije akati Burundi riharanira agateka k'abanyororo yemeza ko ifungwa rya Florian Irangabije ariyo ricafuza isura y'igihugu kurusha ibindi byose.
Duguhonyanga ukwisha no kwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe garateka igikumo.
Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'umuryango wiwe kugira ngo rimenye ingene amagara yiwe ameze. Umwe muri bo atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera gutinya ko yohava agirwa nabi. Yatubwiye ko ubuzima bwa Irangabije bugeze ahatemba kandi ko nihagira icaba leta y'u Burundi izobibazwa. Mu majambo yiwe yongeye agira ati, novuga ko ubutungane bwo kwisunga amategeko bukamurekura, ariko uwo murekura niwe yohava acasubira mu kibanza ciwe. Amagara yiwe ntifashe neza na gato kuko aho afungiwe ari habi. Imyotsi iva mu gikoni ituma adahema neza, bikunyura indwara yiwe ya asima ituma ahema nabi. Icya kabiri umengo bariko barahana umuryango wose, nibatezurira umuryango bamuzane basi Bujumburaho yoronka imiti. Ikindi naco hari igihe abana biwe babiri bibukaho mama wabo afungiwe kure yabo bakarara bararira, bakirwa bararira, bakanka no gufungura, tukabanza kubahendahenda ko guca bamurekura. Nihamuka rikomeye. Twagerageje kurondera ico ubutungane bubivuga ko, ariko umuvugizi w'ubushikiranganji ntiyashimye kutuvugisha. Mu mategeko y'u Burundi Irangabije asigaranya amahigwe abiri gusa. gukunguruza muri sentare nta inyuzwa canke kugirwa ikigongwe no mukuru w'igihugu ico kigongwe ni naco umujyango wiwe wifuza cane nkuko byagenze kuri bagenziwe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari ku ni kigongwe cha president Evariste Ndayishimiye mu mpera z'umwaka w'2020 amaze amezi make abaye president w'igihugu nabo nyene bari bafunzwe bagirizwa ko arabansi b'igihugu bituma bamara umwaka n'amezi abiri mu munyororo Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Clavier ni inkuru arakenuye mukanya duca tuja kuyagaba. Dosiye y'ivya Gabon naho umurwi w'abasirikare muri Gabon ku mugoroba wejo kwa kabiri watangaje kuri televiziyo y'igihugu ko wagwije n'ubusa ivyavuye matora kandi husenyuye inzego zose za Republika. Mbere gato y'iri tangazo rya gisirikare urwego rushinzwe amatora rwari rwavuze ko Ali Bongo Ondimba hamaze imyaka 14 ku butegetsi bwa Gabon ariwe yatsinze amatora yabaye kuwa gatandatu heze ku majwi 68 n'ibice 27%. Temistocle Mutiji jima aratugezaho ibindi kuri no nkuru.
Iri tangazo ryasomewe kuri televiziyo Gabo 24 numwe mu basirikare bakuru wagaragaye akikijwe na bagenzi be basaga 10 bari batuje mu mwambaro wabo wa gisirikare. Abo basirikare bibumbiye mu cyo bise komite y'inzibacyuho no gusubizaho inzego bavuze ko bafashe icyemezo cyo guhirika ubutegetsi bwariho, bavuze ko budashoboye budatanga icyizere cy'ejo hazaza kandi bwendaga gushora igihugu mu kavuyo. Icyemezo batangaje ko bafashe mu izina ry'abaturage.
Mu izina ry'abaturage ba Gabo bakaba n'abarinzi bakuru b'inzego twafashe icyemezo cyo kurinda amahoro dushyira kwiherereza ubutegetsi bwariho.
Abasirikare bahiritse ubutegetsi batangaje ko bahagarariye kandi bashyigikiwe n'inzego z'umutekano. Ubwo iki cyemezo cyatangazwaga abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP n'abi byabongereza Reuters bumvise urusaku rw'imbunda mu murwa mukuru Libreville. Mu byemezo aba basirikare batangaje ko bafashe muri uku guhirika ubutegetsi harimo iseswa ry'ibyavuye mu matora aherukaga kuba, ifungwa ry'imipaka n'iseswa ry'inzego z'ubutegetsi.
Amatora rusange yabaye kuwa 26 kanama 2023 hamwe n'ibyayavuyemo bihimbano bihindutse mfabusa. Imipaka irafunzwe kugeza hatanzwe irindi bwiriza. Inzego zose za Repubulika zirasheshwe.
Mu nzego z'ubutegetsi aba basirikare basheshe harimo guverinoma, sena, inteko nshingamategeko, urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga ndetse n'urwego rw'amatora. Mu gihe ihirikwa ry'ubutegetsi ryaba rigezweho byuzuye ryaba ribaye rya munani ribaye mu karere ka Afurika y'uburengerazuba niyo hagati kuva mu 2020. Ni nyuma y'iryabaye mu bihugu bya Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad ndetse n'iryaherukaga kuba muri Nigeria. Mu bihugu bimaze kugira icyo bitangaza kuri irihirwa ry'ubutegetsi muri Gabo harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana John Kabi, umuhuzabikorwa ushinzwe itumanaho mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano, ubwo yasubizaga ibibazo by'abanyamakuru ku ngingo zinyuranye ageze kuri Gabo, yavuze ko Amerika izakomeza gufasha abaturage ba Gabo kandi irimo gukurikiranira hafi ibibera muri iki gihugu. Yagize ati: tuzakomeza gushyigikira abaturage bo mu karere, gushyigikira abaturage ba Gabo, birumvikana n'ubusabe bwabo bw'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi. Ariko kandi tugiye gukomeza kwibanda ku gukorana n'abafatanyabikorwa bacu bo muri Afurika ndetse n'abaturage bose bo ku mugabane mu gukemura ingorane zihari no gushyigikira demokarasi. Ku rwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe naho, ambasaderi Wirinyamitwe ukuriye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano kuri uyu muryango abinyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko yatumije inama ihuza ibihugu bitatu ari byo Burundi, Senegal na Kameruni mu rwego rwo gusesengurira hamwe ibyirihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Ali Bongo Ondimba w'imyaka 64 y'amavuko aba basirikare batangaje ko bahiritse ku butegetsi niwe wari watangajwe ko yongeye gutorerwa manda ya gatatu n'amajwi 68 n'ibice 27% kuri 30.77% ya Albert Ondo Osa umukeba ukomeye bari bahanganye. N'ubutegetsi yaramazeho imyaka 14 yasimbuyeho se umubyara Omar Bongo mu 2009 wapfuye abumazeho imyaka hafi 42.
Temistocle Mutijima tugukengurukire kuri iyo nkuru yitembagazwa ry'ubutegetsi muri Gabon. Mushobora kubandanya mugira ico muyivuze ko muciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu, gusa tongere ko muri televiziyo ya muri video yasohoye hari Bongo yasavye amakungu kumufasha avuga ko gifungishijwe icamaso yatabarije n'umuryango wiwe imbibe zose za Gabon ziracugaye mwavyumvise kandi ko n'inzego za senyuwe muri ico gihugu n'inkuru tuza kubandanya mu makuru yacu mu gitondo aho tuza kubashikiriza n'abasesanguzi baza gusesangura kuco umuryango w'abagabongo umaze imyaka hafi irenga 50 ku butegetsi bwa Gabon wamariye ico gihugu nuko rero nshuti bakunzi bijwi rya Amerika nino ngaha duceye dusozerera amakuru yo kuri uno mugoroba twari tubafitiye kuri micro muri studio ya gatanu ku ijuri ya Amerika mari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe muhinga bw'ivyuma nshimire abadufashije Loise Bigirimana niwe yegeranije amajwi hamwe na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Edirwema niwe yaraduhagarikiye ekipe y'uno mugoroba tubipfurize kurara haryana hataryana harara umwansi na hejo mu bindi biganiro vyacu mu kurindira mandanye kuryoherwa aho muri